Iketa rya mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike. Abitesalonike ba mbere, ikigabane cya mbere. Pawulo, Siluwano na Timoteyo, turabandikiye mu ishengero ry'Itesalonike, bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bubabemo n'amahoro. Mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubahoza mu kanwa uko dusenze, twibuka ubudasiba ibikorwa byanyu biva ku kwizera, n'ubutami buva mu rukundo. N'ukwihangana kuva ku kwizigira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu niyo Data wa twese.
Bavukanye bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa bwacu butabashitse kari amajambo yonyine, ariko bwarimwe n'ubushobozi namwe muyera n'ukumara amazinda gose. Namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Namwe mwaratwiganye, mwigana n'Umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi, munezerejwe namwe muyera, bituma muba ikigereranyo c'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya. Kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'Umwami wacu, kandi ntiryumvikanye Makedoniya no muri Akaya honyine, ariko kwizera Imana kwanyu kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira ico tuvuga muri iki. Kuko bose bivugira ubwabo inkuru z'ingene twaje muri mwebwe, kandi ingene mwahindukiriye Imana mugaheba ibigirwamana ngo mukoreye Imana nyakuri kandi nzima, kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mu ijuru, umwe yazuri mukuye mu bapfuye, ni Yesu adukiza ishavu ry'irari.